kiganiro yaka ikiganiro yaka ni kiganiro kibaza ni ya makuru dasanzwe ku buzima bwa misi yose bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yazakiriye mu manuko bw'intera ya kivumanuko muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ikiganiro yaga mu kizaniyo n'ishyirahamwe mpuzamakuru ryitwa Internews ku mfashanyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya.
Niteka nangere gusubira kubana namwe mu kiganiro hagacino munsi muteramanye na Jeni ni nazwe Maria Karoli sangwe ikaze mu kiganiro cyanyu. Duhere ikiganiro cyacu mu rusenda tubamenyeshe ko imifuko ya baba 40 y'isima, ivyuma byo kubaka hamwe n'ibindi bikoresho byinshi ariyo zaraye byibwe mu bubiko bw'ibikoresho byo kubaka isoko ya rusenda izwi ku izina rya CPGL. Muri iyo zaraye byibwe imifuko 30 y'isima ikabimaze gufatwa mu matohoza yatanzwe n'umukuru wa groupe ya Bararanor afadikanije n'inyamiramari. Tuve mu rusenda dusimbira baraka tubamenyesha ko amasanganya arenga 30 ariyo yabaye mu kiringo kitarenga amezi 2 muri ico gisagara. Muri iyo 10 akaba yarakomeye cyane kandi 3 akaba yabaye ku mpumbi nziza barundi. Mutari Mateso wa Murendera dufite inkuru muva mu ijwi rya Pacifique Munezero.
Impanuka yo kuri wa gatandatu heze aho imodoka ari ishyirahamwe rya Simba Logistique ikaba ikukira ishyirahamwe ry'Ubutare ariryo Bandro yarasekanye ni moto ku birometero 16 mu mpanuka bw'igisagara cha Baraka. Amakuru yemezwa n'ibitaro bya Ibaraka aremeza yuko unyonga ipikipiki n'ingenzi zibizigizwe n'umukenyezi ko bakomeretse bikomeye cyane ku maguru. Ibyo bikaba bibaye inyuma y'indi mpanuka yari yabaye kuri uyu wa gatandatu ahitwa Kotamabanga n'indi kuwa kabiri ahitwa Mamisha. Ubwuserukishira hamwe abanyonga imodoka muri Kongo Kashindi Sadik aravuga ko ibarabara ishaje ko yoba ariyo ntandaro y'ayo masanganya. Igipolisi gikorera mu ibarabara rya Fizi kiremeza ayo masanganya yo muri ico gihe akaba atatanze igitigiri cyayo. Arangiza avuga ko ugupakira by'ikirenga akaboregwe hamwe no kurenza umuvuduko ko vyoba bifise uruhara kw'izo mpanuka.
Tuve Ibaraka twerekeze Fizi tubamenyesha urupfu rw'umwe mu mpunzi z'abarundi rwashitse mu bitaro vy'Ibaraka inyuma yo gukomogwa n'inzoka.
Ibyo byabereye ikakungwe aho umugabo yitwa Rufombo amaze kuboregwa yagiye kwihagarika muri sugumwe hasanze inzoka yigoroye hanyuma ayifata ku mutwe no ku murizo acyatangura kuyicamwo kabiri n'amenyo. Iyo nzoka yaciye imujya ukuboko kw'ibubamfu hanyuma kwitama ry'ibubamfu. Mu kanya gato ahejeje kwicamo kabiri uwo mugabo yaciye atakaza ubwenge acyajyanwa kwa muganga ariko yapfiriye mu nzira. Umuryango wa Rufombo wagirije umugore waho umuhisi yariko aranywera inzoga bavuga ko ariwe soko ry'urupfu rya Rufombo. Mumenya yuko ku mfashanyo y'abajejwe umutekano n'umukuru wo muri ako karere umuhisi yahambanywe iteka rimukwiye.
Dusubiye mu rusenda tubamenyeshe ko hatangujwe mu karere k'ubuvuzi bwa Nundu igikorwa cyo gupima abagwaye uruhumyi. Ishyirahamwe ry'abakenyezi mu iterambere AFPDE mu mpfunyapfunye y'Igifaransa niryo ryishurira abagwaye ibipimo n'imiti mbere n'amatarubindi harimo n'impunzi z'abarundi. Umunyamakuru wacu mu rusenda Odeta Nibizi adufitiye inkuru ndende.
Abagwayi b'amaso 77 bamwe bo mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda nibo bavuwe ejo hahise bakaba bariko baravugwa n'umuganga w'amaso Sylvain Zagabe Marte ku mfashanyo y'ishyirahamwe AFPD. Uwo muganga yabwiye ikiganiro yaga ku icyo gikorwa cyaje kubw'amagara y'abantu mu nkambi ya Rusenda. Impunzi z'abarundi twasanze barindiriye uyo muganga barashima icyo gikorwa bongera basaba akocho bandanya
turarenje cyane n'amaso vraiment ahubwo bibagira badufashe baturonse iyo miti y'amara marori bayaturonse kwa no mu nkamba abantu bagwa amaso ni benshi cyane ariko bakabura uburyo bwo kuyivuza niyo muganga aje azarimwe tukaba benshi tugasigara abandi bagafata urugendo rwo kuja inundu twasaba ko vraiment badufasha bakoresheje ingufu kugira ngo bashire kutuvura amaso.
Je nitwa Nyandwi Janette nakurikiranye ifite imiti ko barampimye ariko imiti niyo naje tegera.
Zagabe umuganga w'amaso asanzwe akorera ibujumbura mu Burundi akaba yama aza buri kwezi ku ivuriro ry'inundu muri ico gikorwa mu minsi itanu atagisabwe. Tubamenyeshe ko ugusuzumwa no kuvugwa kw'abagwaye biriko birakogwa n'ubufasha bw'ishyirahamwe AFPD.
Nino ngaha ndangirije ikiganiro ya gacino munsi mwagiteguriwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaora. Ijwi mwumva ryari ryanini ntazwe Maria Karoli ngira iteka n'iteka naho muherereye hose naho butaha.